Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene zacu twese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 9 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Mugabo icyo twiga Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengutiye barangiriye ikintu gikuru gikuru rwose atakonoronka no bivuga.
Uyo ni Adrien Nahimana umukinyi kirangiranwa y'ikino ninde ica ku radio na televiziyo y'u Burundi. Inkuru cyo kimwe inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ruswa n'ibiturire, hamwe n'inkuru yerekeye imyerekano yo kwiyemeza ishyirahamwe rya Afurika ku bijyanye n'ibyatangajwe ku mitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no gutahukana mu Burundi bamwe mu batetsi bahoze barongoye i Burundi bagizwa uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye. Turazira kwa kumukanya kari imbere. Mugihe ku itariki 9 y'ukwezi kwa 12 uko mwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya iturire, ibitigiriye by'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International byerekana ko Burundi buza mu kibanza cya gatatu ku rutonde rw'ibihugu birangwamo iturire. Ishyirahamwe Orcom rigwanya iturire ni isesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagarira abategetsi kugwanya iturire kuko ari intandaro y'amabi yose. Uyu mwaka abaserukira amashyirahamwe agwanya ruswa na leta bakoraniye muri Nigeria kugira ngo barabe ingendo bufata igutuza igiturire muri Afrika. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Amatohoza Transparency International ishyirahamwe rigwanya igiturire no gutwara nabi ku isi avuga ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi igiturire kirayemo. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ico gihugu cyatakaje ibanza byinshi mu myaka 13 iheze, kuko hagati y'umwaka 2005 n'2006 bwari mu kibanza ca 36. Ubu buri sigura ko kiza ubwa kabiri mu bihugu birangwa mu igiturire cyane mu isi. Aganira n'irya Amerika kuri telefone yari muri Nigeria mu nama yo kugwanya igiturire y'iminsi 3 yatanguye kuri uyu w'Imana. Gabriel Rusiri umukuru w'ishyirahamwe Orcom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yatubwiye ibimenyetso byerekana igiturire mu Burundi.
Ahantu hari igiturire usanga akagwi k'abantu gatoya ariko gatunga cyane, mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu aribo bakenye. Akarorero mu Burundi ibice birenga 72% bugarijwe n'ubukene, kimwe bita mu gifaransa en dessous du seuil de pauvreté. Ibyo n'ibiharo bitangwa na Banki Mondiali. Ikimenyetso cya kabiri nuko usanga amasoko ya leta, muzi neza yuko amafaranga leta yegeranya ibice birenga 20% cy'amafaranga leta yegeranya ajya mu byo bintu by'amasoko. Rero mu Burundi amasoko ahabwa abantu bamwe usanga baratunze gusunzira leta, bafise amazu arenga 30-40 mu gihugu. Icya gatatu nuko abanyagihugu bata ronka ubutungane ibyo umuntu agiye kongera muri administration atabironka atagiturire atanze.
Rusira sigura ko igiturire ari intandaro y'amabi yose.
Igiturire ni umwasi w'iterambere. Aho kiri nta kintu na kimwe cy'ubutungane, nta kintu na kimwe kimwe bita mu gifaransa état de droit, intwaro ifatiye ku mategeko. Ibyo bintu ntibibaho ahantu hari igiturire. Nico gituma rero twebwe ishyirahamwe Orcom twamatirwa turasaba abantu bose bipfuza gutwara ko igiturire bo kigwanya kuko ari umwasi w'amahoro, ari umwasi w'iterambere. Abantu bose ubona biri kubaranigana baza gutwara batwaza abantu igitugu, si ukubera ugukundo bakunda abanyagihugu no kubera ibyo bagenda kwamura batakoreye ku gihugu amakuru n'amategeko y'abanyagihugu.
Umwe mu mitirama yo kugwanya igiturire umukuru wa Orcom abona ni ugutandukanya inzego, separation de pouvoir mu gifaransa.
Iyo urwego rwose rukoze icyo rujejwe, dufate abo mu ntwari no muri leta bagakorye za gukora ubutungane, bagakora akazi kabwo atawe burenganije, atabiturire basabye abashingamategeko, bashingamategeko atarenganya naho nyagihugu nabo bagakora ibyo basabwa gukora, amashyirahamwe agakora ibyo basabwa gukora, imenyeshamakuru agakora ibyo basabwa gukora. Ni ukuvuga ko icyo gihugu kibamo icyo twokwita umwidegembyo w'umuntu, ku buryo igiturire kigwanywa. Igiturire ntishobora kugwanywa mu gihe atariho icyo kintu cyitwa gutandukanya inzego.
Muna maya kuri bihugu vya Afrika uyu mwaka bumvikanye ko hajaho ubugombe bwa politike kugwanya igiturire bimwe biboneka bwana buhara twari igihugu ca Nigeria niwe yatowe kurongora uwo mugambi amashyirahamwe akorera mu gizata cy'ubugwanya igiturire n'inyono rwaje amatungo ya mareta amenyesha ko yizeye ko yari intambwe izoganisha kugwanya igiturire by'ukuri bikava mu majambo bikaja mu ngiro icivugo cawo nicyo uyu mwaka kigira giti twese hamwe tugwanya igiturire kugira ngo ku isi habiterambere umutekano hamwe n'amahoro Eloge ulika neza Nairobi juja Amerika
urakoze Eloge tukiri mkani Murundi umukinyi rurangira nwa utugenegene mu Adrien Nahimana arashimira iradio juja Amerika ko rya mutabarije uyo mukinyi waninde gikino gica ku iradio na televizion by'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko inkuru yakozwe n'ijwi rya Amerika yatumye bimenyekana kwa gwayi aca atangura kuronka bamufata mugongo n'inkuru iyo mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi
Iyo mana ndayisheme ndayiyake Ninda tokwivugu wa mugabiye Nanja bakunzi bampaye byo
Turi ku mutumba Kabanga Zone Kabanga komine Gihita mu ntara Gitega Turi ku muhana wa Adrien Nahimana Nuyo mukenyezi ariko aririmba izindi gukenguruka mu bakengurukira ijwi rya Amerika ririmwo
Nari maze umwaka wose urenga ngwaye mugabo nta numwe yari bwa bimenye mugabo iryo twirya Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru rwose atakonoronka no bivuga baragaheza giguru dehenge esanya bagira ibikorwa byiza imana yongera ibihezagire nabo nyine yongera ibampezagirire
haracindwiza ababazi ibiri ku radio y'u Amerika ciye inkuru itabariza Adrien Nahimana umukinyi urangiranwa wa ninde kwindwara y'isukari diabete imusinzikaje kandi ko afite amikoro make atamworoheza kuyivuza nyuma y'iyo nkuru uyo mukinyi avuga ko yagiye abona abamuseruka
umufasha ni umukuru w'igihugu ariko afasha mu bintu by'imiti nyakuba mu zitanteri nawe yaraje arafasha nawe nyene arafashisha n'ukuri ibintu by'udufungurwa nawe nyene n'abandi banyakuba aho bose bagiye kubimenyeshwa nakajya kantu mwangiriye ndetse rya Amerika riragahoraho riragahora ryagira utugenegene ububizi ni jewe niko nukuri
sagaseshwa rumuri hari nabandi inkuru yatumye bigira inama yo gufata umugongo uwo mukinyi
Rodi karibu marangiwe nande mahoro neza
cyane
bambira ngo byopfuma
izo intumwa zishira hamwe ry'abakenyezi bakuru mwuga ukumenyesha amakuru AFJ hamwe n'abahoze biga ku ishure ry'ababikira NF ry'igitega zaje gusuhuza Adrien kumuhaniwe Iriane Shimira Imana n'umukenyezi umenyesha makuru ari mu izo ntumwa zarungitswe na AFJ byongeye icumbiro cyo gutabariza Adrien Nahimana cavuye muri we ari mu bambere bamenye ko akitswe n'igufa umugenzi wiwe yabonye ku bitaro Prince Jean Charles Adrien Nahimana agiye kwivuza aca abimubwira Iriane Shimira Imana nawe aca yumvira kumutabariza
uwo nabibwiye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ni umukinyi wa ninde mu mutabarize Adrien hama ona wacha telefona mugenzi we akorera mu karere ka hariya mu ntara zo mu buseruko harimo n'intara ya Gitega uwitwa Fidel Dantoine Nsabimana niwe aca akora iyo nkuru hatate na kabiri rero n'ibindi binyamakuru bicyabira yihanahana ku radio isanganiro muri group de presse iwacu tangura kumenyekana ku batari babizi ndetse no muri mbuga kana bumenye Fidel Dantoine Nsabimana je ndamushimiye na cyane cyane wabo mu ijwi rya Amerika bose
Adrien Nahimana n'umuntu w'ingirakamaro akeneye gufashwa Pascaline Biduda arongoye kimenyesha makuru ca leta cyandika cyitwa Le Renouveau irakozwe ko nawe nyene niyo nkuru aca kandi yitaba kamo kabagenzi we basangishira mu rya bakinyezi bakuru mu gwa kumenyesha makuru
ukuntu akine ninde arafasha mu ndero y'abana aradufasha no gutwenga uravye cyangwa kumviriza Adrien ariko arakina usumvu uryohe Inacho kituma rero uyu muntu twotegerezwa kumubungabunga n'ukuri bakabananya bamufasha uno munsi nitwebwe ubwa mbere barabandi bashaka ko no munyuma hoza abandi bakabandanya bamufasha
na ikibazo cyo kwivuza umukenyezi umukuru w'igihugu yagikemuye aracyafise icyo kuronka udufungurwa twabagoye ba diabetes kuko badafungura ibyo byose abandanya asaba bishoboye kubandanya mushikako hagataho kuva inkuru yuko agwaye imaze gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bagenziwe bakinana ninde bashye buguruza ikonti yitirirwa uwo mugabo ninde kugira abashatse kumufasha bazwe bashisha ko amafaranga bukeye kabiri hariho amasanamu yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi Adrien Nahimana afise icyapa kiriko inomero ya telefone bocisha ko amafaranga bashaka kumufasha ariko rero iyo nimero yarigwiwe iriya mugenziwe bakirana ninde kuberako wata telefone yari bwaronke ubu rero aheruka kuronka itelefone yiwe agira ko abwira aho bose bifuza kumufasha uburyo bo bikoramwo Adrien Nahimana numufakazi w'imyaka irenga 50 ari mu bakinyi bakundwa cyane kandi batanguranye n'igikino ninde mwaka w'1981 kiretse ko amagara mukitse n'inzoba bamwo hamwe atacokogwa izohava imusenyukirako umuntu yagitega Fidelite yishatse ijuri ya Amerika
urakoze Fidelite leta y'Burundi iriyamiriza umukuru wa kanama kumwe bwa Afrika ikamwagiriza gushaka kwivanga mu rubanza rwabagizwa igandagurwa ryahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye biri mu ijambo ryasomwe n'umwe mutetsi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu nyuma imyirekano yatunganijwe kuri wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura n'inkuru ya Evariste Nzikobanya nka umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi
Abitabye imyirekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe Nations Unies muri zone Ngagara bafashe barabara yitiriwe Peuple Murundi rigana ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyamiriza Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'umwe bwa Afrika kubashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'u Burundi akagirizwa gushigikira bamwe mu bagirizwa igana gugo rya Melchior Ndadaye yahoze atwara u Burundi no mukenyezi yari yitaze iyo myirekano yagenda arasoma bimwe mu byandiko byari byateguwe
turamenyesheje ko uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu sikukiye gifise ingendo ya demokarasi aho inzego zose zikora ivyo zijejwe atakwinjiranira mu mabanga urwego rumwe rumwe rwose ujejwe
iyo myirekano yari yatumwe ko n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu by'u Burundi bateshejwe Ramadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabivuze muri ano majambo
kimwe gusa no kunyuta yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politiki y'u Burundi twebwe abanyagisagara ntituzobona byemera tuzokwama twaseruse kugira ngo tuhiyamirize kugira twabigize tuzobanza tubikora no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushika batuve inyuma
iyo myirekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mu ijambo rya leta ryasomwe na Tarsis Niyongabo harimo kwiyamiriza Musa Faki Mahamat ivuga ko yivanze muri dosiye Ndadaye
aho twogaruka ku itangazo ryashyikirijwe n'umukuru w'umugwi wa Union Africaine akaba yitwa Musa Faki Mahamat aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa cy'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamo ibyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa bya wa mugwi igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa bya CVR ariko sivyo n'ikinyoma cyambaye ubusa ayo majambo yose yashikirijwe na Musa Faki akaba ata agaciro afite namba kuko yihaye uburenganzira bwo kugira icyo ashikirije ku izina ry'umuryango w'umwe bwa Afurika kandi amategeko atabimurekurira na cyane cyane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango ariyo bagira icyo bavuze ku kintu cyose cyega uwo muryango nabo bakaba atari bo bamutumye
uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje muje ibintu hagati mu gihugu asaka matera abaherutse kurungikirwa imitahe mu rubanza rw'iganda kugwa rya Melchior Ndadaye
turatera kamo abo bose bavugwa muri iyo mitahe muza makungu ngo barenguke bita ubutungane bw'u Burundi hama matoho zadahega myakogwe bera bere bagiwe n'icaha naho basaba imbabazi hamu butungane bukore igikorwa cyabwo nibatarenguka ngo bisigure naho bazoba berekanye ko bemanze icaha bakoze
Tarsise niyo ngabo agakurira inkoni kugishitsi abibaza ko urubanza kwiganda kugwa gy'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu arugwa wa mugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi asigura ko Ndadaye atishwe mu ntambara kuko atayari hari agatera intege nyabuntu ubutungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo Bujumbura Evariste Nzikobane nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste iyo myirekano rero yabaye heje ku munsi wa gatandatu I Bujumbura mu Burundi tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranye I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unahunguko mu bimenyereye iminsi yose kwa mu hemango ni ca gihe c'ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa na Jerome Niyonziba
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyi muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga
aho dushimikira kwikugwa gy'intwaro uyu mwami imaze imyaka 52 ribaye abatumire ni babandi nyene batatu ambasaderi Guillaume Rosovio ni umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwamuse
neza ndaramukije n'abatumviriza
sanga muri kino kiganiro
murakoze
nawe turi kumwe kandi na ambasaderi Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwaramutse
Jerome ndashimye ko na mwadutumiye yatubandanye ibiganiro
murakoze nawe turi kumwe kandi na honorable Tassien Sibomana nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndakuramukije kandi ndaramukije na bakunze biradiyo batwumviriza
sanga mu kino kiganiro
murakoze
Kwa Nyaburunga
Uburundi intwaro y'umwami igarutse ntacyo guhomba kuko hariho n'ibindi bihugu byayigarukanye iyo ntwaro y'abami natanze akarorero nk'igihugu cya Espagne byari byananiranye urumva hanyuma aho hariho umuperezida yanani apfuye baraburanira babigenza cyagiye gutekana hagiye umwami ariho ubu bo muri Espagne ndakubwiye Abongereza uno munsi ni intwaro y'umwami hari umwami Kazuru barishe mu kinyana cya 12 barishe umwami baramucitse ose baramudekapita baja mu ngora zitagira uko zije uko zimeze bajyana abatwara bito bakromwe na baki bagiye gusubira kurunka amahoro bagarukanye umwami murabyumva bagiye kurunka amahoro bagarukanye umwami umuriza bwongereza aba bo babiri yumva je mpora mvuga ntiyoba batagira imana ngo babe bafise umwami aba haro n'abafaramu ngene bajyana ikibi nabo bantu bahababukira gutwara urumva bakagomba gutwara hejuru no gutwara ngo abe batware igihugu ntibemere yuko haba umuntu abase barundi aramutse igihugu ariko no mapolitike akaguma baho mu 1962 umwami mwambutse yaritse yatabaho cyari kugorana gose ariko guverinoma yabaho premier ministre nu yatwara hariho aba senateur hariho aba député kandi le jeu politique donc umukino wo gutwara warabaho mugabo ntibavize mugabo rero bagiye kubyonona nabagombye ngo ujye mu mari hajya gato mukure na fe ko
hari mwe ko muharanira ko muharanira intwara y'umwami n'abagabo ngubu yavuga uti ubushiraho umwami buku onabitase navuze ati wewe kugira umwami
oya ndi yavuze ni bintu byatawe bifatiye
ngo
yewe umugabo baro mugambwe si jewe
nshobora kugambwa umwami n'abagabo urimo abaganwa gusa
none iyo wabo urimo abaganwa gusa ministre umushikirangaje wo hagati yari kuwemerera gute umugambwe urimo abaganwa abahutu abatutsi harimo n'abatwa yego kandi
hari ni migambwe itagira abanyane yemewe mu
ari mu mutumwenzi ari mu mugambwe
harimo ubwoko bwose twebwe twemera ubwoko buni abatutsi abahutu abatwa abagana ibyo kandi ministre w'urentere yarabitwemereye donc urumva rero ibyo dukuvuga ngo ibyo kugarukana umwami bizoca mu kintu cya mbere yuko umugambi w'umwami utsinze ugatwara ducumi n'ibindi bigenza
uceza ni byiza shingiro rigarukana
ducumi n'ibindi bigenza si jewe
nani byo no kuri umugambi
jewe ndimigisha kugira ngo umugambi uzotsinde
yego niko turabikora kandi ibi bigeze kure bite bigeze kure gose
yajya mu sesezo n'abana n'ibindi ngirane
abagarukana intwara y'umwami mwibaza kubufatira ku baganwa cyane ku miryango
oya fatira ku barundi bose ibyo jewe uko tubivuga iwacu tuvuga yuko ikibanza cy'umwami kimaze kuboneka wumva kimaze kuboneka wotorwa ngo hajemwo ntihagire abo bandi baza baduka ngo bamukure ngo bagomba kuhaja urumva niwe azoramutse igihugu kandi iyo nkoni y'ukuramutsa kubase barundi
gute iyo bamatora cyanke
ibyo n'ibindi ibyo ntiyaragera kubyinjiramwo
hazogera mwatsinze cyanke
gorera hazogera twatsinze
muko dutera dusozera hari kigwa umuntu yokura muri aka kahise kikura kuna wagi kingoma y'umwami n'iza republika
navuze yuko kenshi byava guhababukira gutwara aba bantu basenyuye intwaro y'umwami bavuga ngo guharagize kutubisenyura ngo tugire iki urabona hajya nta kindi atari guhababukira gutwara iyo babireka bagatwarira muri leta canke muri sena canke muri assemblée nationale amahoro n'ubu mu Burundi akiriho mugabo byananiraniye ngaho kugomba kuja ku musongero ku mutwe wo hejuru ngo nanje ndahaji ngujeho jeho kuki urabona niho byose bipfira nukureka igihugu kigaguma gifise umuntu akiramutswa bari kureka icyo gihugu kigaguma kibise umuntu akiramutswa
ariko niwibaza ko hoba ingorane iyo umuntu akiramutswa ageze kuhava inyene yosubirizwa
oya biba byanditse tashyano yabivuze biba byanditse bitanditse naho biba biri mu mateka
ushibe intwaro y'umwami mugabe ishingiye ku ibyizo ashingiye
yego none nshiyo yariho kuva 1962 yego
honorable tashyano hari iki umuntu yokura muri ibi bintu
ikigwa jeno bugana gishira mu mino cyangwa gishira mu mishitatu hari kigwa cuko intwaro yabi yacami cyangwa ya republika iragera igihe ikahapfa naho yo bitwara
igasaza
hari naho itabishaje mugari irahapfa aba bavuga ngo izi byaduka wamenga bari basigaye baravyanditse imyaka 10 iheze coup d'etat pan tukumva bandareke rero yacami yari itwaye imyaka na mirere urumva iyo usanga ari presque no rwa donateur ni menga ibintu ku isi hari ivyo
uvuga ngo bavuga ngo isi cyaduka uminga ntufite yemera ko cyaje cyaduka
yewe yandavyemera mugabo uko babacanwa bivuga cyo ndabivuga mugabo ndemera ko ari amahudeta na yitwa mu kirundo ariko yita niko byitwa nako haro ico ni kimwe ica kabiri nuko nkuko twanze tubivuga ntawoja ngahangwa aririmba intwaro ya cami byarera byose cyanke ngo aje avuga ati ko Repubulika yaje kuri ubwami Repubulika birera ntibambiwe ariho ncangaga kushingira ku shaka gatatu rero igihambaye cyose ni ubukuru nyabwo ubutegetsi nyabwo ku bwami ku ntwaro ya cami hari abami batwaye neza gusumba abandi kuri Repubulika naho nyine biriho igihambaye ku gihugu nubwo bukuru nyabwo tutaraburonka dushake dusubire mu ntwaro ya cyane hajya umunyamabanga wa mbere premier ministre no muri ntoze intwaro za cyane zishingiye ku ibirizo nshingiro batoye nawe bagatora cyangwa akaba umutware mubi umwami ntashakitse ubu rero mu Burundi cyewe sinavugira umuvumbi ku muvumba aha aho ibintu bigeze hariho intumbero ituma ibihugu ku isi bitwagwa ukuntu bituma rero kugira umurundi w'ubu umubwire ko umwami twasubira mu ntwaro ya cami cyewe ntibantumye mugabo nibaza ku referendum ya ma professeur Zovio bizogorana kugira iboneke kuko rema biragoye ariko ntikibuze ko arabaro
by'imiryango bigasubirira icyabaganwa ntivyoshoboka
bana macako birazogwira gusumbura ya mu bahutu no mu batuzi cyane nuko ndabibona ico guheraheza nuko iyo ntumbero y'ubu itegeza kuba yanditswe ingene igihugu gitwagwa ingene ubutwara ajaho biranditswe ingene ubutunzi bw'igihugu butetwe imbere ingene n'imibano byose bitegeza kuba byanditswe ikibi rero iki bihugu bigogwa nibigwa mu dubiruka bikagira ubutegetsi bubi ubuta bikagira ntibugire ubukuru nyabwo ubwo bukuru butabaye nyabwo ngo bukurikize ayo mategeko bubabari y'abarundi cyangwa abo batwara bababaye igihugu kirahenebera naho haba ari kontwaro y'icyami naho haba ari kontwaro ya Repubulika
Ambasaderi Anatole bacanamwo ikigwa abantu bokura mu mwijyo kurakura majyayo niki
oya nagoma bari ngaruka ikibazo wari warabajije abantu uti tindege intwaro y'icyami yogaruka ubona byo bari byiza icyo kibazo cyakubazwa neza cyane mizanwaro zivyato uwari guhenga mu 2023 akabaza barunda niko mwamagara
ubu rero tugikeneye
kubaza
abarundi bari gusaba ko mwamagaruka kuko izo ntwaro zari tugejeje ni habi
ariko wo kivuga
nyuma y'uti ikintu ikigo umuntu yokuramo ni ikihe umuntu yokuramo nuko izo ntwaro zivyatuka vraiment ko zisezerera urabona izo ntwaro zaza ziraza zikurana nkuko abandi bameze mu myaka 10 hanyuma nyuma mwarabonye ko ni mu myaka iheze mu 2015 byarazwe kugaruka mwonye ukuntu abantu bacyo baziyamiriza nico kigo umuntu yokuramo ubu kw'igihugu gitwagwa n'ibizwashingiro hakaba hari amatora hakaba hari inzego zishyirwa n'abanyagihugu
amatora ntakwiye
kirazira rero ko munasubira kuza muri izo
amatora ntakwiye kiyavamo cyane cyane
icyo ni cyo ibyo no
kiyavamo
zimwe murabihuriza ko
kandi ukuru nyango
mwabihuriza ko natasiyani
ibi bikitse nabyo bise neza
uko gwiki kugira ngo habe ubukuru nyabwo
ubukuru buhari ko bwatorere
nabwo ni nyabwo
en principe ni nyabwo mugabo rero
cyiza kiri mu ngiro naho
ikiza kiri mu
ngiro naho
no gushira imbere
oya ubuze cyan principe ni bwite
gushira imbere
cyan
principe bw'umuntu mu gutakaza bakaraba ati waragashoboye kamuha hakaba mvuze hajya avuga ko justice mu bantu
ubutungane
kuko
kuri bose
ibyo nize tukironera
ibyo rero nibyo byari bibuze muri izo ntwaro z'ibyaha
n'ubu turacyabirindiriye
mu gihe n'ibyo intwaro z'ibyaha zasubije inyuma kandi ku bwami byari
turacyabirindiriye
urakoze cyane
turagushimira nawe Jerome Nyonziba hamwe n'abatumire bawe n'inshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukira ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.